Iyi ni Ijwi rya Amerika. Mwiriwe neza nshuti, namwe tuteramanye kuri uyu mugoroba. Kuri mikoro muri kumwe na Ange Aloys Bigirimana, kaze mu biganiro byacu radio yacu muyumvira kuri FM 88 bice bitatu no kwijwi rya Amerika FM 104 bice bitatu i Rwanda mu Kigali. Mu Burundi twumvikanira kuri FM 104 bice 9 no kuri FM 105 bice 2.
Aho biharira ibi na biriya birabaho nkuko biri mu bindi bihugu, ariko icyo twebwe twamye twagerageje kubereka ni uko ataho nyabwoko bihari, kandi icyo bita imbonera kure kwari ya migwi itabye bise mu Gifaransa byo biratari.
Uyo ni Martin Vyabandi, ni umushikiranganje ajejwe agateka kazi na muntu mu Burundi, avuga ku vyerekeye icegeranyo giheruka gusohorwa n'abahinga ba ONU akaba ari i Geneve mu gihugu cy'u Buswisse. Amakuru avugwa hanze naho abantu 17 barishwe bahitanywe n'ibitero by'abiyahuzi i Baghdad muri Iraq. Nayo sentare mpuzamakungu ya ICC yaciriye urubanza Ahmad Al-Faqi Al-Mahdi ku byaha yagirizwa ko yakoze muri Mali. Abasirikare ba leta ya Siriya barabandanya gusatira abarwanya leta mu gisagara cha Aleppo. Aya makuru cyo kimwe n'ayandi twabateguriye turabashikiriza ku buryo burambuye mu biganiro byacu byo kuri isaha. Mugume ku maradiyo yanyu. Radio Ijwi rya Amerika tuyahere kuyavugwa hirya no hino ku isi, aho sentare mpuzamakungu mpanavyaha Irahe mu Buholande yaciriye igifungo cy'imyaka 9 Ahmad Al-Faqi Al-Mahdi yahoze ari umurwanyi w'abayisilamiste ku ruhare yagize mu gusenyura ibibanza by'Iranda mu gisagara cya Tombuktu mu gihugu cya Mali. Icyo gifungo cya Al-Mahdi cyabaye icy'imyaka mike kuko ngo yari gufungwa imyaka 30 kuko yasenye ibibanza vyeranda 10 i Tombuktu mu mwaka wa 2012 igihe abarwanyi b'abayisilamu ari bo bagenzura icyo gisagara. Icyo kibaye icaha cya mbere cyo mu ntambara giciriwe usenyuye ibiranga karanga hamwe n'imico by'abanyagihugu. Abakurikiranira hafi vyo sentare bavuga ko bizigiye ko n'abarwanyi b'abayisilamu basenyuye ibigo byo kuratira kahise muri Iraq na Siriya bakwiye kurengutswa imbere y'iyo sentare. Abaharanira agateka ka zina muntu bo bifuza ko iyo sentare yokurikirana n'abagize ubwicanyi bose mu ntambara yabaye mu gihugu cya Mali mu mwaka wa 2012. Urubanza rwa Al-Mahdi rugize urwa kane iyo sentare iciye kuva igishingwa mu mwaka wa 2002. Abandi yaciriye imanza barimwo Joseph Kony arwanya leta ya Uganda hamwe na Laurent Gbagbo yahoze arongoye igihugu cya Cote d'Ivoire. Hano muri Amerika abakandida Donald Trump hamwe na Hillary Clinton bahiganirwa umwanya w'umukuru w'igihugu kuri wa kabiri basubiye gushwara mu gihugu hagati mu bikorwa byo kwiyamamaza. Inyuma yaho ejo ku munsi wa mbere Hillary Clinton yerekaniye ko yashize hasi uwo bari ko barahiganwa mu gihe bari ko bishura ku bibazo by'umumenyeshamakuru. Mu biharuro byashikirijwe na televiziyo CNN ikorera muri Amerika ifatiye ku bantu biyandikishije kuzotora bashika 521, ibyo biharuro byerekana ko 62% muri bo bavuga ko Hillary Clinton yatsinze ibyo biganiro vyejo. Nawe Donald Trump ahabwa amajwi ashika 27% gusa, ni mu gihe n'abakurikiranira hafi vya politike hano muri Amerika nawe bavuga ko Hillary ari wagaragara kuko yavyifashemwo neza. Mu gihe hasigaye 76 ngo habe amatora, Clinton ategekanya kuja muri leta ya Carolina ya ruguru kuri uyu munsi wa kabiri, nayo Donald Trump ategekanya kuja muri leta ya Florida. Muri ico kiganiro cabereye muri kaminuza ya Hofstra iri muri leta ya New York ejo ku munsi wa mbere, abantu barenga 1,000,000 nibo bavugwa ko bagikurikiranye kumbonesha kure zabo. Amakuru yo hirya no hino mu gihugu cya Iraq, igipolisi hamwe n'abajejwe amagara y'abantu muri Iraq bamenyesha ko abantu bashika 17 bahitanywe na bombe yaturikijwe n'umwihevyi, abandi barenga 30 barakomereka ku murwa mukuru Baghdad. Ibyo byabaye kuri uyu munsi wa kabiri. Bombe ya mbere yaturikiye mu gace gashasha gakorerwamo ubudandaji kari mu buseruko bwa Baghdad, ihitana abantu 8 itako ikomeretsa abashika 29. Ikindi gitero cy'umwihebyi cyabereye ahitwa Baya, ni mu gice cy'uburengerazuba bwa Baghdad, gihitana abantu 9 gikomeretsa abandi 22. Umuhari wa leta ya Kiisilamu watangaje ku rubuga rwawo rwa interineti ko ari wogavye ibyo bitero byari bitumbereye abarwanyi baba Isilamu bo mu bwoko bw'abashiite. Ku mugabane wa Buraya naho ibitigiri by'impunzi n'abimukira bagana uwo mugabane byaragabanutse uyu mwaka, ariko abasiga ubuzima mu nzira bagana uwo mugabane nyene ibitigiri byabo byariyongereye. Ibyo byashikirijwe kuri uyu munsi wa kabiri n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi n'abimukira OIM mu funyafunyo y'Igifaransa. Bavuga ko kuva mu kwezi kwa mbere gushika kuri tariki ya 25 z'ukwezi kw'icenda uyu mwaka wa 2016, impunzi ziharurwa ku 332 149 arizo zinjiye ku mugabane wa Buraya ziciye mu mabahari, bikaba byagabanutse ku bice 40% ugereranije no mu mwaka uheze muri ico kiringo nyene. Ariko nk'uko bishikirizwa n'iryo shirahamwe OIM, ibitigiri by'abafuye byo byariyongereye ku 3,501, ni ukuvuga ko byiyongereye ku bice 20% ugereranije n'umwaka uheze. Impunzi z'abanyesiriya nizo zigize igitigiri kinini cy'impunzi zigana umugabane wa Buraya, bagakurikirwa n'abanyafuganistani hamwe n'impunzi ziva mu gihugu cya Iraq. Radio Jwi rya Amerika tibashikiriza iminsi yose kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi w'Imana ku Ijwi rya Amerika FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi dukurikiranirwa kuri FM 104.9, FM 105.2. Mushobora kandi kudukurikira kuri email, kutwandikira kuri email murambabarira radio yacu @gmail.com, kuri Facebook muturonka kuri radio yacu ni mu ijambo rimwe, kuri site yacu ya internet nayo ni www.radioyacu.com. Radio Jwi rya Amerika, makuru mu karere, ibikorwa bigira 33 by'umurwi w'ishyirahamwe mpuzamakungu jejwe agateka kazi na muntu vyabaye kuri uyu munsi wa kabiri i Geneve mu gihugu cy'Ubuswisse. Umushikiranganji jejwe agateka kazi na muntu w'u Burundi Martin Nivyabandi mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije aratubwira ingene vyifashe.
Murakoze Nkundikije, by'ukuri nk'uko mubivuze twari mu bikorwa yaho tugera turaganira kugira tuvugane idata y'akazi na muntu. Abahinga bamwe bava mu Burundi bakagira icegeranyo bavuze ivyabo, natwe rero turavuga ivyacu. Abagize amashirahamwe atagira aho yegamiye nabo nyene baravuga ivyabo, ariko hari n'imyatwa tutandezerejwe n'uko umva basanga batumiye igihande kimwe cya societe civile, hariho n'abandi benshi bafite ibindi vyiyumviro bire bitandukanye. N'ibindi bihugu rero birafata amajambo, bamwe bati mu Burundi ibintu bitera bije imbere, abandi nabo bakavuga ati ibintu biracagoranye, ariko by'ukuri twagerageje turabereka yuko mu Burundi ibintu byagiye bitera bije imbere. Ibyo guhanga kwateye akazi na muntu nta wiharira ibintu biriya birabaho nk'uko biri no mu bindi bihugu, ariko cyo twekeye twamye twagerageje kubereka nuko ataho nyabwoko rihari, kandi icyo bita imbonera kure kwari ya migwi bita bilise mu Gifaransa, kuko bintu atari byo kwari ugwaruka gwegamiye umugambwe se ndefite, kuko n'indi migambwe se ugwaruka basanzwe bakora bivanye n'ukuntu bita tunganije
uyo murwi w'abahinga batatu bari basavye ko ba umurwi ushiramwe impuza makungu waje gutohoza ubwicanye kugira ngo ntihagire ihonya bwoko riba bakaba bari ba uyo murwi wari yavuze kandi kwashaka kuba ni cemezo kigirindwe ico tuma amakungu ikashiramwe impuza makungu rirungika abasirikare ku nguvu ivyo bibazo byagarutse canke ivyo bibazo mwashoboye kubumvisha ko bitagikenewe
etwe byukuri duhejeje kuvuga turerekana ukuntu ibikorwa ukuntu itera ibigenda bitera bije imbere ibijanye n'iz'umutekano jagati y'akazi na muntu abafasha amajambo benshi ico kintu cyuko barinda kuza kuzana ayandi migwi yo kuza kugira amatohoza nta benshi bagiye barakigaruka ko ahubwo basaba yuko abarundi ibazo byabo bitorera inyushu biciye mu biganiro bihuza bose nawe turavuga twe muri leta y'u Burundi ati ibiganiro bihuza abantu abarundi bose twe turabyemera ntitubihakana kiretse abantu babagirizwa ibyaha ibinabiriya twe tuvuga tuti sende ikwiye gukoresha ibiganiro ekipe ya Mukapa ya Preza Mukapa yaraje Bujumbura ibintu hirya na hino na hariya ubu twibazaye rero yuko akiri kubandanya igikorwa ciwe aba bombe yuko mu Burundi biriko batarabije imbere abantu bagenda baganira
abandi canke ni mashira hamwe mu yoba yari muri ivyo biganiro muri ivyo bikorwa yoba yemeye amakuru yatangajwe na leta avuga ko iyo raporo yari imeze nka raporo itunganijwe n'abanyapolitiki
urumva biragoye cyane cyane nk'umuntu yaba yaragize nk'umuruhara kugira atanga amakuru kuko icyo twamye tuvuga ati muri tonda neza mu Burundi ko ni gera poya bivuga yuko ibintu bijyanye n'ibihuha ari ibintu bikomeye cyane muri tonda neza ntimusanze umuntu akora n'ibishobisho cyanke musangwe kumukore nkuko muri gera raporo bavuga yuko bakoresheje ama nimero ya WhatsApp biragoye kwemera yaho inkuru ica kuri WhatsApp iba ari ukuri ako nkundikize wewe uravuze yuko mu nzu y'umukuru w'igihugu hari agashuka tazi ari naho bagirira kuboreza igufa abantu kuri no kugusuzugura igihugu hari baberetse kandi nabo ngene n'abahinga ntibabihakanye yuko bana bati niba mukeneye nimuje kuri tele mugende ku rubuga mwirabire uko ibintu byifashe naho hoho ucumengo asuzugure n'abarundi bose bagasuzugura n'inzego twebwe turi igihugu cigenga kandi dufise uburenganzira bwo kugira uko dutunganya ibintu by'iwacu ariko na cyane cyane ni responsibility ni inshingano ya leta y'u Burundi yo gukingira cy'akazi na muntu cyo wenda kuto
mu kanya gatoye cyane rwose intambwe izokurikira ni
intambwe izokurikira turarindiriye ko turabandanya tuvugana tubere kukuri cyegeranyo cyerekana yuko rya raporo ifite ibintu byinshi tuyinenga twaramaze kuyisohora turayibahereza tatunezereye nuko batigeze bishira kuri site y'iwawe ariko twe turagerageza hanyuma muri ibi ko bica bigenda rero bari cadre ya dialogue barindiriye ibizokurikira ariko ku wa kane canke ku wa gatanu ariko naho nyene turizeye turavye abo twagiye turavugana urabona ko ibintu bizogenda bagenda babitegera gusumba
Martin Nivyabandi umushikiranganji u Burundi ajejwe agateka kazi na muntu murakoze cyane rwose ku kanyamaduhaye
murakoze namwe Imana bahezagire
Amakuru tebandanirize mu Rwanda aho ministeri y'ikorwa remezo mu Rwanda yasinye imihigo yo kuva muri uyu mwaka kugeza mu mwaka wa mu kwezi kwa gatandatu mwaka uza w'2017 n'imihigo igamije kwihutisha ibikorwa remezo umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yemereye abanyarwanda nkuko bigaragara kuri gahunda ya leta y'umwaka w'2010 gushika umwaka w'2017 ibindi kuri inkuru tubishikirizwa na mugenzi wacu Eric Bagirubusa mu Rwanda
Nimihigo yashyizweho imikono n'abategetsi b'ibigo bishamikiye kuri Ministeri y'ibikorwa remezo na Ministeri y'ibikorwa remezo bwana James Musoni mbere yo kugira ibyo biyemeza babanje kugaragaza uko buri rwego ruhagaze naho bifuza kuzarubona mu kwezi kwa gatandatu 2017 ukwezi manda ya kabiri y'umukuru w'igihugu Paul Kagame zabiburi iminsi mike ngo igere ku musozo nko ku rwego rw'amazi isuku n'isukura byo bifatwa nk'izingiro ry'ubuzima Ministeri y'ibikorwa remezo igaragaza urwego ku mpuza ndengwa ya 84% mu gihugu hose ikigo wasaka gishinzwe amazi isuku n'isukura gusukura kiravuga ko mu mihigo cyasinya amazi azabageze kuri 88% mu kwezi kwa gatandatu 2017. Kuri gahunda ya guverinoma 2017-2017 ho hagaragara ko amazi azaba ari 100% nk'uko ministri w'intebe Anastase Murekezi yabitangaje mu mwaka wa 2014. Ibi ni nabyo yasubiyemo mu minsi yashize ubwo yari mu nteko ishinga amategeko asobanura ibibazo by'isuku n'isukura. Twabajije koko niba iki gipimo cy'amazi meza kandi ahagije 100% kizashoboka kuko habura igihe gito ufatiye ku cyemejwe. Bwana James Sanukuriye wasaka avuga ko iyi intego izashoboka.
Yasonye azagira umuntu uzakubitwa nkanjye wenda bakankubita kuko nagize 100%. Kubera yuko icyangwa nuko tuvanze tugomba kugera kuri 100%, ariko byumvikana yuko ni target umuntu aba yarihaye kugira ngo yegereho kandi tugomba kwegeraho. So icyo nasubiza angana ko tuzayegeraho.
Icyakora ibisubizo bya Minisitiri Musoni kuri iyi ngingo ahuza imibare n'ibihe byo byumvikana ko kugira ngo amazi aboneke ku gipimo cy'100% bitari byo muri 2017.
So mu kwa gatandatu umwaka utaha tuzategereje kuri 88% subwo undi mwaka tuzongeraho ibindi. So mu mwaka wa 2017 ushobora kurangira tugeze yenda 90%. So nukuvuga ngo ariko mu mwaka wa 2018 kugeza 2020 muri vision yacu byo icyizere ubu noneho kirahari ko abanyarwanda 100% bazagerwaho amazi. Wageze kuri 90% ijana ufite icyizere cyo kurigeraho vuba.
Intumbero y'ubutegetsi nuko 2017 yazarangira amazi aboneka ku banyarwanda hafi yabo kuri 200 mu mijyi cyangwa 500 mu byaro. Gusa ibikigaragara hirya no hino byo bikunze gutera bamwe kubyiyumvisha ukundi, cyane cyane abagikeneye amazi. Ibiri mu bice by'ibyaro urasanga bidahabanye na hamwe mu mijyi, aha ni Nyagatare mu burasirazuba bw'u Rwanda.
Aya mazi niyo musanzwe muvoma?
Naya ngaya.
Iyo muyavomye gutya muyakoze iki?
Turatekesha, tukayanywa, tukayakoresha indi mirimo yose.
Ubu ngubu ushobora kugira inyota uri hano ukanywa?
Na n'ubu ngubu usanze ndimo kunywa. Utuyanze nta yandi twakoresha kuko nta yandi mazi meza dufite n'aya ngaya. Tupfa kunywa ibiziba. Kuva kera twakomeje kuvoma aya ngaya. Bumwe abo mu misozi ejo hariya tubavoma amazi y'ibidendezi by'imvura.
Murayasangira n'inka, imisundwe, iminyorogoto,
inyamaswa zose dusanye nayo amazi nyine. Ubwo ngubwo n'ahandi hantu haba hari amazi.
Aha naho ni mu murwa mukuru w'u Rwanda, Kigali.
Akagari ka Samuduha, akagari ka Busanza mu murenge wa Kanombe, ndabona hakikijwe n'amazu meza. Mwo hasi harimo amazi ushobora gukeka ko yaba ava mu bipangu by'abantu, ariko yageze mu gishanga abaturage barayahuriraho.
Amazi nayo ngaho tuvoma rwose.
Ntabwo mwigeze amazi meza mu mujyi wa Kigali?
Amazi meza dufite hano.
Busanza
yose n'amazi meza hari.
Kumva umuntu ngo aba Kigali atunzwe n'ibi bintu bishoboka gutya koko? Yaba yarwaye inzoka ngo yazikuye Kigali ko aho ubuzima bwiza ubusa n'amazi.
Ku rwego rw'ingufu n'amashanyarazi naho ibisobanuro by'ubutegetsi biratomora ko hakiri byinshi byo gukora. Aha naho kuri gahunda ya guverinoma mu butegetsi bwari bwizeje ko abanyarwanda bazaba bafite umuriro w'amashanyarazi bazaba bari kuri 70%. Uwo minisiteri y'ibikorwa remezo iravuga ko bari kuri 26%. N'umuhigo nawo byumvikana ko utazarangirana na 2017. Ministre Musoni:
uyu munsi dufite 26% bafite amashanyarazi. Ingengo y'imari izarangira mu kwezi kwa gatandatu umwaka utaha twihaye intego yuko tuzategeze kuri 40%. Urumva iyo ntambwe ko ishimishije mu gihe gito kingana gityo. Ni ukubera ko hari ibikorwa byinshi maze iminsi bikorwa, ishoramari mu miyoboro ijyana amashanyarazi, mu kugira ingomero z'amashanyarazi n'ibindi. Uwo musingi rero ukomeye umaze kubakwa, turaduha icyizere ko mu myaka mike yindi iri imbere iyo ntego twihaye yuko 70% twayigeraho, umwaka utaha tuzagera kuri 40%, izindi 30% bizaba bifite umusingi uhagije wo kugira ngo nawo tuwugereho.
Ubutegetsi buragaragaza ko bugeze amazi meza ku banyarwanda kuri 84.8%, mu gihe kandi bugihanganye n'ikibazo cy'imiyoboro yapfuye itagikora mu bice by'ibyaro iri kuri 40%. N'imiyoboro buvuga ko bizasaba byibura $20 million y'abanyamerika asaga miliyari 16 z'amanyarwanda mu kuyisana. Iyi mihigo abategetsi bashyizeho imikono bemeranijwe na shiti ko kugeza mu kwezi kwa gatandatu 2017 bazaba bayesheje ku gipimo gishimishije. Akabyo rusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tukiri mu Rwanda, nyene igipolisi cy'u Rwanda gifatanije n'ubushikiranganji bw'ibikorwa remezo n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imirimo imwimwe ifitiye abanyagihugu akamaro byiswe RURA mu majambo make, batanguje ku mugaragaro igikorwa cyo gushyira mu mamodoka yunguruza abantu icyuma gipima kandi kigagabanya umuvuduko w'imodoka. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu wa Sumta Kaboyi i Kigali mu Rwanda.
guhera kuri wa mbere tariki 26 nibwo mu Rwanda hatangijwe kumugaragara gahunda yuko buri modoka yose itwara abagenzi ndetse n'izitwara imizigo yabikora mu mujyi wa Kigali cyangwa mu ntara banyiri ibyo binyabiziga basabwe kugura kuma kitwa akagabanya muvuduko akakuma gakorana na mudasobwa gafasha kwirinda impanuka zajyaga ziboneka hari n'izituruka ku muvuduko ukabije w'abashoferi bwana Rukundo Jean Pierre n'umuyobozi wa societe icuruzwa twumwa mu Rwanda yabwijwe rya Amerika uko tutwuma dukoreshwa
nukuvuga ngo aho tuyishyira twagerageje uburyo bwose twuzuzanye na standard uko yavugaga tugerageje kwihisha aho umuntu ari wese atapfa kugera bimworoheye tuve mu niwe uri mu muhanda ugenda nguhite ucumukora wikomereza ibigendere wongereze gucomeka ugiye kugera hafi y'abajya ba police nukuvuga ngo urona hano hari zino nshinge zo mu modoka zibari birometero ama essence n'ibiki byose kiya nicyo dufungura none tukayishyiramo inyuma twamara kwishyiramo inyuma tukongera tugafunga
bamwe mu batwara imodoka bavuga ko ntacyo akakuma kabatwaye uretse ko hari n'abafite impungenge ko gashobora kubicira imodoka zabo hari n'abemeza ko akakuma gashobora kubatera igihombo mu kazi kabo kuko bazagabanya umuvuduko bikatuma bakora inshuro nkeya kuzo bari basanzwe bakora
cyangwa tumashye mu bisanzwe mu modoka zose ziturimo modoka zava karo twose twageze mu pose rero bayimaze nk'amezi nk'ane harimo tumashini mu modoka zose urebye urugero baduhe tugenderaho numva ari ibintu bizima ntagiwe ntarigiye ushaka guteza igihombo kuri kampani nta kibazo
twebwe kare abashyizemo mu modoka kagabanya umuvuduko karimo ariko twebwe tubigiraho ikibazo ese imodoka zizagabanya umuvuduko n'ubundi ntibatwandikire cyangwa bizagenda bite n'ubundi byatwa nuko karakuma kavamo n'ubundi bagatwandikira n'ubundi ntibisanzwe bifite ibintu byangiriza muri moteri cyane moteri ishobora kugira ingufu kukarusha igakenera imbaraga zayo ikazibura kubera kakumva
umuyobozi wa kompanyi icuruza ututwuma avuga ko abashoferi bazubahiriza kugura ututwuma bazabatandukanye n'impanuka zajyaga zigaragara ku bwinshi bwana Rukundo ucuruza ututwuma yemeza ko imodoka zigendera ku muvuduko uri munsi ya 160 km/h ku isaha impanuka zigabanuka kugera kuri 90%. Rukundo akavuga ko imodoka izubahiriza amabwiriza yo kugendera munsi ya 160 km/h ku isaha izaba yirinze impanuka
ya speed governor icyo idufasha ni ukwisetinga hehe ni ukwisetinga muri kuri wa muvuduko wa 60 ku isaha aho tuyisetinze kuri wa muvuduko wa 60 ku isaha ya modoka nibasha kugera gute ntibasha kuharenga igeze ku 55 rero itangira kuguha warning akantu kakajya kaduhira muri tabu bishaka kukubwira ko ugiye kurenza iki ugiye kurenza wa muvuduko ntarengwa noneho iyo ukomeje ugaforsa ukageza mu 60 ugashaka guforsa cyane ya speed governor ihita igusubiza hagati ya 25 na 30 noneho ugatangira gundi bushyashya ubwo rero urumva ko ikiza ari ukugira gute ari ukuyireka wageze mu 55 ntuhongeye gukomeza kwagiserera
hashize umwaka urenga iteka ry'umukuru w'igihugu ritegetse ko imodoka zose zitwara abantu n'ibintu zashyirwaho ututwuma ariko abashinzwe kubishyira mu bikorwa barimo minisiteri yo gutwara abantu n'ibintu na polisi y'igihugu bafashe igihe cyo kubanza kubisobanurira abatwara ibinyabiziga Emmanuel Kabanda ni umuyobozi wa polisi ishinzwe umutekano wo mu muhanda yabwiye ijwi rya Amerika ko bagiye kwigisha abashoferi ariko batazabyubahiriza bazabona n'ibihano umushoferi utazitabira gukoresha ubu buryo azatangira kubibaza
ubu ashobora kuba yabibazwa nk'uko itegeko ririho nakubwiye yuko n'ubusanzwe kuva itegeko ryagiyeho uwo ari wese aba agomba kuryubahiriza ariko mu kugira ngo tubigenzure hari ibyasabwaga impamvu twabitangije ni uko tubona ko ibisabwa byose byarangije gushyirwa mu myanya utazabyitabira tukaba twagenye kugenzura ibyo ntabwo azavuga ngo
polisi iravuga ko ututumwa tugiye kongerwa mu by'imodoka izajya ibazwa mu gihe yagiye kugenzura urwo buziranenge bwayo nubwo iki cyemezo kimaze umwaka n'amezi 7 gishyizweho ubu harabarurwa imodoka zigera kuri 500 gusa zamaze kugura ututumwa mu gihe imodoka zose zizakenera gushyirwamo ututumwa zirenga 600 Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali
Radio Jwi rya Amerika mu Kirundi ni Kinyarwanda kuri uyu wa kabiri urukiko rw'umuryango wa Afrika y'ubuseruko rwatesheje agaciro ibirego by'abaharanira uburenganzira bw'abahuza ibitsina babisangiye mu gihugu cy'u Buganda. Amashyirahamwe akingira agateka ka zina muntu muri icyo gihugu yari yatanze ibirego aho yavuga ko abahuza ibitsina babisangiye muri icyo gihugu cy'u Buganda bahohoterwa cyane kandi ko atategeko ribakingira rihari. Ni inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru iarusha muri Tanzania.
Umucamanza mukuru muri Sentare ya Afrika y'ubuseruko yasomye ingingo ya nyuma yavuze ko ikibazo cy'abahoze bitsine babisangiye mu gihugu cy'u Buganda atanyungu rusangi gifise. Ingingo ya Sentare ivuga kandi ko kubera imico n'imigenzo ico kibazo kidakwiriye gushigwa mu butungane. Yavuze kandi ko ico kibazo kiraba abantu bake. Uwo mucamanza yatangaje ko ibirego byose bivuga ko hari umugwi w'abahuza ibitsina babisangiye uhohoterwa atashingiro bifise. Ko batanze ivyo birego bobo siko babibona. Uyu ni Maitre Frida Mutesi.
Wanateswa sana ata kama sayi polisi na watesa.
Avuga ati barahohoterwa cyane gushika n'ubu igipolisi kirabafata kikabafunga. N'abantu basanzwe bamenye ko kanaka ari mu bahuza ibitsina babisangiye baramunena bakamuharira ivomo canka kirukanwa iwabo no mu buzi barirukanwa. Leta ntiyemera ko uwo mugwi ubaho. Twibaza ko iyi sentare itagiye mu mizi ngo irabe neza ibyemezo twayihaye. Twe twifuza ko abantu bemegwa bakabaho nk'abandi bantu. Ntiturashaka aho dusaba ko ubukora ubugeni bwemewe, gusa dushaka ko agateka kabo kubahirizwa n'amategeko. Ati kuki bakumigwa kandi ari abantu nk'abandi
na wanapashwa kuishi kama watu wengine.
Urunani rw'amashyirahamwe akingira agateka kazina muntu Human Rights Awareness and the Promotion Forum ni rumwe mu baharanira uburenganzira bw'abahuza ibitsina babisangiye mu gihugu cy'u Buganda. Rumaze kumva ingingo ya Sentare y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko rwavuze ko rutayishimiye na gato. Adrian Juko atwara urugo runani yamenyesheje ko umugwi w'abahuza ibitsina babisangiye uhohoterwa kubera atategeko rihari ribakingira. Yongeye ko bagiye kunguruza urubanza.
We provide legal services to homosexuals, to LGBTI people and
avuga ati twebwe tubafasha mu bijanye n'amategeko gusa suko twemeranya nabo ibyo bakora. Gusa nuko hari uburenganzira bumwe bumwe bwabo buhonyangwa. Ego base twemeye ko ari caha ariko amategeko yabwirizwa gukingira abo bantu bagatembera mu nzira tankomanzi, abagwaye sida bagahabwa imiti n'ubundi bufasha, bagashinga amashyirahamwe bakemegwa imbere y'amategeko n'ibindi. Ati ni bake ariko n'abantu bakoregwa amabi menshi. Nk'ubu mu mwaka umwe gusa wa 2015 twaharuye ibyaha n'amabi birenga 170 bakorewe. Ati nabo bakeneye kubaho, kuronka uburenganzira bwa mbere, kurya, kwivuza, kuronka ubuzi ndetse no kwiga. Ivyo ntushobora kuba inyuma na gato ngo nuko ndi mu bahuza ibitsina babisangiye.
Just because I'm homosexual.
Abo baharanira uburenganzira bw'abahuza ibitsina babisangiye bavuga ko umugwi w'abo bantu barenga 500,000 mu gihugu cy'u Buganda. Mu mwaka w'2013 inama nshingamateka yatoye itegeko rihanishwa umugwi igihano gishobora gushika ku munyororo w'ubuzima bwose. Umukuru w'igihugu cy'u Buganda yariteye ku mukono mu ntango z'umwaka wa 2014 nubwo mu nyuma Sentare ijeje kubahiriza ibwirizwa shingiro yavuze ko ritabereye. N'igitabo mpanabyaha cy'icyo gihugu mu ngingo ijana na 45 kirahana abahuza ibitsina babisangiye. Pierre Claver ni inkuru iarusha kubwijwe rya Amerika.
Arakoze mugenzi wacu Pierre Claver. Imbere yuko dusozera ibiganiro byo kuri uyu mugoroba, tubibutse avugwa hirya no hino ku isi aho abantu 17 bishwe bahitanywe n'ibitero by'abiyahuzi i Baghdad mu gihugu cya Iraq ku munsi wa kabiri uyu munsi. Naho Sentare mpuzamakungu irahe yaciriye urubanza Ahmad Al-Faqi Al-Mahdi ku byaha yagirizwa ko yakoze mu gihugu cya Mali. Nayo muri Siriya abasirikare ba leta ya Siriya barabandanya gusatira abarwanya leta mu gisagara cha Aleppo. Ibiganiro byo muri akanya bigarukiye ngaha nshuti z'ijwi rya Amerika. Mwakoze kudukurikirana, mwari kumwe na Aloise Bigirimana kuri mikro, naho uwashyize hamwe ibiganiro ni Fatuma Alimase Karala. Umugoroba mwiza mwese aho muri no mu miryango yanyu. Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.